nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti na mwakunzi wa radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri umunsi wa gatanu turi kwigenekerezo rya kane gitugutu n'umwaka w'2024 amakuru twabateguriye reka tuyahere ku ngingo nkuru ziyageze. Igihugu ngo kiritunganije kugira ngo gitegure amatora yimirije yo mu mwaka uza w'2025 yaraye bishikijwe n'umukuru w'igihugu Vincent Ndayishimiye mu nama yagiranye n'abarongoye imigambwe mu gihugu ariko ishirahamwe ry'ugwaruka rurwanya akabi n'akarenganyo ruratere ibyatsi iyo mvugo kuko hari ingoro z'imigambwe zibomogwa n'ayandi mabi akoregwa imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Imyidogo nayo ni myinshi mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro ryo muri komine Muhuta muri zone Gitaza mu ntara ya Rumonge imvo akabara amafaranga yo guhemba bakutsa TV abandanya gutozwa ababyeyi kandi iyo ngingo yarahagaritswe n'umukuru w'igihugu. Amakuru twateguriye saya gusa mukanya idonido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twateguye tuhere mu gisata cha politiki. Igihugu kiritunganije ibyo bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishigije ku munsi wa kane mu nama yagiranye n'abaserukira imigambo itandukanye. Evariste Ndayishimiye akaba yabishigije mu gihimije amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi mu makomine azomwakuza tumutege yompi
abinjira mu Burundi bose barabona yuko ari igihugu kimeze neza gitekanye kandi turabyumva niba ariko abivuga barashima yuko igihugu cy'Uburundi cyasubiye ku murongo turahabe ikigeragezo cy'ibara byiza kugira ngo bashimira nk'abanyapolitiki kubona hasigaye amezi make ngo babe amatora hakaba abantu bari mu mahoro. Iki ni ikintu gikomeye cyane n'abari inyuma basabwa bati abandi ni abarundi twabatubona rero nta kurekurikiza twafasha nicyo gituma tugoma turaba ikintu cyose twakononeza.
Umugambi w'amatora nta uvuga kuri kugenda neza mu mahoro n'umutekano mu gihe hari ingoro z'imigambwe imwimwe zibomogwa amahera tozwa ku nguvu abanyagihugu bose hagenewe gushigikira umugambi umwe rudende CNDD-FDD mu matora yimirije hamwe n'abajejwe intwaro bakivangamira ibikorwa by'imigambwe imwimwe bivugwa na Jean Ndowimana rongo ishirahamwe ry'ugwaruka rwanya akabi n'akarenganyo AJENA kubwiwe umukuru w'igihugu n'abaserukira imigambwe barakwiye nyabuna kuganira ku mategeko arangwamwo utunenge dushobora gutuma amatora agenda nabi tumutege yompi.
Hirya no hino turumva kuvyukuri ingoro z'imigambwe imwe nka za Frodebu zibomogwa turumva hirya no hino amahera tozwa ku ngo ku nguvu agatozwa n'abari ku mugambwe uri ku butegetsi kandi ku by'ukuri bakayatoza no kubahiganwa. Urumva uwo muhiganwa amahera yiwe akoresha kugira ngo agutsinde ukagomba kuyamwaka kugira ngo umutsinde. Urumva yuko ku by'ukuri ivyo bitumvikana ibyo sibyo biranga integurwa ryiza ry'amatora. Jewe nari niteze yuko mbaza kuvugana ku bijanye na evaluation du processus ni uvuga bakaraba aho ikiringo cy'amatora kigeze nuko kiko kiragenda neza haba mu vy'amategeko mu vyo ubugwane vy'amahoro n'umutekano ko biri kubigenda neza kuri bose. Cyane cyane hari amategeko tuzi atameze neza turazi ko hariho cyo bita conflit de roi cyane cyane amategeko abiri rya tegeko rigenga amatora hamwe na rya tegeko rigenga iby'intara shasha n'amakomine mashasha n'imitumba mishasha cyo bita Rwasi decoupage territorial ivyo turabona yuko bifise ingorane nini kubera nk'umugushira mu ngiro rya tegeko rishasha rigenga amakomine n'intara rishasha ntijya ntibavyitondeye neza ntibavyitondeye neza ntibiraja mu ngiro rero neza hariho rero narya tegeko rigenga amatora ridashobora gukunda mu gihe ririya rigenga intara n'imitumba bishasha ritaraheza kuja mu ngiro rero aba nk'akarorero hariho nk'ibijanye na kanga muntu aya pasiporo mu gihe batoba barabitorera umuti kandi nta kundi kubitorera umuti ubu nugushiraho itegeko rishasha ribigarukana kuko bijya izo byose byarataye agaciro itegeko rishasha ryarabitejeje agaciro
Jean Ndwimana asaba kandi imigambo guhaguruka igakora nk'iri mu higanwa mu gushira ahabona ibibazo byose bijanye n'integuro y'amatora meza ikareka kwitwara nk'iherekeza umugambo uri ku butegetsi muri ayo matora n'ubunyene dutega amatwi Yohani Ndwimana
kandi n'abanyamigambwe bakerebuke bareke kugumenga barasinziriye kuko abanyamigambwe bubu bo mu Burundi uyobegwa ko abari muri opposition uyobegwa abari muri muvase presidentielle uyobegwa abari umugambwe uri kumutegeka byose usanga umenga ni meranje umuceri n'ibiharage dushobora gutandukanya ibyo rero niba ubahuke abashaka guhiganwa na parti presidentielle bubahuke nabo nyene bavuge bati iki niki niki nyene cyubahiro turakibiye ko mwokidukorera mwokidukurira mu nzira iki niki niki nyakubahwa president turakibiye kutuma seni ko mubwira seni iduhuze turabaha amatora ageze kwitegurirwa turabe ko twese turimo turabe ko turiko turajyana ku rugero rumwe atawusigara inyuma cyangwa ngo atanga abandi imbere kuko nivyo biheza bikabyara impururu mu nyuma cyane cyane bavugana n'ibyo by'isamugwa by'amaperumanase hirya no hino muzabubanza zahehe cyane cyane ku migambo ya Frode n'abandi ngira ngo bavugane no kuri ibyo rero bijanye n'ayo mategeko ayo mategeko kuko karahara mu Uganda ntibacura amategeko adatumuye atameze neza birashika ahantu bakaba bloke hajya yaseni n'ahitari kiravyibutsa ababijijwe ngo bategura ayo mategeko izukwisanga mu kamashu kuko kuvyukuri batagira amategeko abarongoye amatora ntibaheza ngo bakore amafaranga gusa atuma amatora amera neza baho n'amategeko atomoye aratuma amatora agenda neza
Inzamba
Khadi Inzamba gateka kawe amakuru twateguriye tubandanize mu gisata c'indero imyidogo ni myinshi mu bavyeyi barereye ku ishuri shingiro ryo mu Gitaza ni muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge bavuga ko babandanye gutozwa amafaranga yo guhemba abigisha bakutsa kivi kandi umukuru w'igihugu yarahagaritse iyo ngingo basaba ko iryo tozwa ry'amafaranga ryohagarara reka inkuru tubibaze Yohani Batista Bireha
nkuko amakuru ava muri bamwe mu bavyeyi barereye ku ishuri shingiro ryo mu Gitaza abitumenyesha ngo ntibumva igituma abanyeshuri babandanya batozwa amafaranga yo guhemba abakutsa kivi kandi umukuru w'igihugu ubwiwe aherutse kumenyesha ko atamunyeshuri azosubira gutozwa ayo mafaranga kuko abakutsa kivi batakibaho ayo makuru akemeza ko umunyeshuri wese atangishwa amafaranga 6,500 yo guhemba abakutsa kivi akongwirwa ko 3,500 kuwiga iyo ndwi kuduga bavuga ko batumva iyo ayo mafaranga aja bagasaba ko iryo tozwa ry'ayo mafaranga ryuhagarara na cyane cyane muri kino gihe abanyagihugu bari mu bukene ntangere
abavyeyi barereye muri ayo mashuri twasaba ko ayo mafaranga kuko twaka tutabona icyo akora ko yuhagarikwa cyane cyane Uburundi n'Abarundi turi mu bukene butagira izina Abarundi turakene cyane tukuma twakwa amafaranga tutabona icyo agiye gukora
kuri ayo makenga yabo babyeyi twagerageje kurondera umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Gitaza cyo kimwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge kugira batange umuco kuri cyo kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefone zabo ngendano.
Arakenuye Yohani Batista Bireha umushikiranganje hajeje ndero n'ubushakashatsi kuri no wa kane yaragendeye ishuri shingiro rya Gasenyi ya mbere ni muri zone Rubirizi muri komine Mutimbuzi ntara Bujumbura. Makuru yacu yo mu ntango y'indwi twari twababwiye kwiryo shure cyugajwe n'ibibazo byinshi bituma inyigisho zitagenda neza na cyane cyane bitigiri by'umurengera by'abanyeshure hamwe n'ibibazo biraye n'isuku rike rirangwa kuri iryo shure. Umushikiranganje François Habyarimana amaze kwibonera ibyo bibazo amaso mu yandi yaciyemera ko ivyihuta bagiye gukora ari ukubaka ibindi birasi no kurondera izindi ntebe abanyeshure bicarako tumutege yompi.
Mu mahema amwe UNICEF ikunda gutanga duce dushiramwo n'intebe hanyuma abanyeshure bace bagabanuka muri ivyo birasi. Ariko rero novuga yuko yari nyishu yifata kibanza kuko amakomine yose ariko aragura intebe gukoreta yaraduhaye uburyo tugura intebe mu makomine yose agize igihugu cacu hanyuma abana bashobore kwicara neza. Icaka bitugiye kugira ni ukugwiza amashuri UNICEF murabona ko twazananye hariho Banki Mondiale hariho proje zibiri imwe izokubaka ibirasi amajana icenda n'indi yubaka ibirasi amajana icenda mu gihugu cyose mumva yuko ibyo bizotuma dushobora gusahiriza amashuri.
Inunga duce dusozera amakuru twariko turabashikiza mwakoze mwemwe mwese mwayakurikiye. Ofisi ni yongere nabashikije ndabifuriza kurabanirwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana.